Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi ya mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki 3 y'ukwezi kw'indwi, kwezi k'umunani murambararira umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkunikije.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko rero mubimenyereye, ubu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga. Kuva mu ntango z'indwi, abarundi barenga ijana bavuye mu bihugu vyo mahanga birenga 25 bari mu bikorwa vyo kwihweza ukuntu boterera mu bikorwa vy'iterambere mu Burundi. Ivyo bikorwa vyari bigize iminsi bibera i Bujumbura, bihava bisozerwa mu rugendo rwabereye mu ntara zitandukanye z'igihugu muri iki gihe. Uyu kuva kuri umunsi wa kane, abitavye ivyo bikorwa hamwe n'ababitunganije barayaze ku bibazo bitari bike birimo hanini akamo abo Barundi batewe, kabasaba kwamiza ku muzirikanyi imigenzo hamwe n'imico kama y'u Burundi. Abarundi baba mu mahanga baratewe akamo kandi kabasaba kwitaho imigambi iterambere mu gihugu cabibarutse. Leta y'u Burundi nayo yaratangaje ko iteguriye korohereza abarundi bazoba bashikirije imigambi iterambere, cyo kimwe n'abanyamahanga bazoba bafise umugambi wo gukoresha imitahe yabo mu Burundi. Leta y'u Burundi mu ntango zindwi yaratangaje ko amafaranga yinjira mu gihugu atanzwe n'abarundi baba mu mahanga angana n'imiliyoni 240 z'amafaranga y'amaero. Ivyo bikorwa vyitabwi n'abarundi bavuye mu mihingo y'isi yose, bibaye mu gihe ukwizerana hagati y'abanyapolitike kutifashe neza cyane, umuntu yihweje ibibazo vya politike bibandanya kuba canishamwo. Mbega abarundi baba mu mahanga bapfunditse umugambi wo gukorera hamwe batisunze ibihugu bamwe muri iki gihe hamwe n'ivyiyumviro vyabo vya politike mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyabo cabibarutse, bashobora kubera akarorero keza abandi barundi muri rusangi. Mbega imigambi ihutirwa abarundi bo muri diaspora bo kwijijukira ni iyihe? Kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye Japhet Le Gentil Nshimirimana, akaba ari umurundi arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ivyo bita diaspora. Mwiriwe neza Japhet.
Ndayishimiye
muratubabarira, murakomeye? Ndayishimiye.
Turakomeye, tumeze neza.
Yego, muri he muri kigihe?
Ubu turi imwaro aho twagiye kugendera iyo ntara ngo turabe ibyiza bigize iyo ntara, twihere ijisho tubonane n'abanyagihugu bo muri iyo ntara, banatwe bongere batubone.
Izindi ntara muhava mugendera umunsi ni izihe?
Makamba niyo tuza, Igitega ni Makamba, niho tuza Makamba nejo, Igitega nuno munsi.
Egome turi kumwe kandi na Ani Irankunda, umurundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe, nawe nyene ari muri ivyo bikorwa vyatumwemwo abarundi baba mu mahanga. Mwiriwe neza Ani.
Yambu,
murakomeye?
Ego turakomeye.
Ego turi kumwe kandi n'umutegetsi mushikiranganje ujejwe imigendanire mu Burundi, mushikiranganje Ile de Garde Niyonzima. Mwiriwe neza mushikiranganje Niyonzima.
Ndumfasoni ndabaramukije cyane.
Murakomeye?
Ni
madame Ile de Garde Niyonzima.
Ego
muratubabarira, twihenze ku izina. Murakomeye namwe?
Ego turakomeye.
Ego mereka utangule kuri mwebwe mwebwe nyene madame Ildegarde Niyonzima mutubwire ukuntu mwakiri ibyo bikorwa mwarashimiye ikorwa ndazi ko bibandanya ariko ikintu mwotubwira cabashimishije cyane cyane niki
ikintu cyabishimishije cyane mu inzego bizimici mu mategeko bagasubiramo amategeko abagenga na reglement d'ordre intérieur hamikindi nyamukuru cyane cyadushimishije nuko bitavye ari benshi cyane kandi bakaza bafise igisharara n'imigambi itomo yo gufasha igihugu cy'u Burundi.
Namwe mushyana Jafet, ikintu cya mbere cyabashimishije muri ibyo bikorwa niki Jafet?
Bitabiriye ibyo bikorwa baje bavuye mu mihingo ine y'isi yose kandi bikaboneka yuko baje bavyishimiye kandi tukakigwa nk'abana bo muhira tukongera tukakorera hamwe. Ikindi nacu cyadushimishije ni ingene leta yatweretse yuko yitayeho cyane abarundi baba hanze.
Ego mereka duhene ijambo kandi namwe ani hani mwavuye muri Leta Zunze za Amerika mwifatanya n'abandi, ikintu cyatumye mufata urugendo muri iki gihe abantu benshi bavuga ko mu Burundi umutekano utari wose niki?
Ikintu cyatumye tuza ino ni kubera twakumbuye tushakwamenya neza kandi twararyohewe ingene Uburundi buriko buradufata n'ingene batwakiriye.
Tugaritse kuri mwebwe Moshi ya Ntahe Jafet, ikintu mwibaza ko iyo nama ibyo bikorwa bishobora kuba byararanguye niki Jafet?
Dukorana na Leta y'u Burundi mu bijyanye na ya politike nasionali y'Abarundi baba mu mahanga, tukaba twarashoboye kugera ku cyegeranyo gikomeye cyane cy'ingene Abarundi baba mu mahanga bokorana na Leta itunganywa ry'ibikorwa bitandukanye. Ubwo ikindi gikomeye nuko muri ico cegeranyo harimwo ingene Abarundi baba mu mahanga Uburundi buzomenya nibihe bikogwa barangurira mu gihugu, nibande babirangura bafise ubuhinga nyabaki. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye twashoboye gukora nako. Ubu rero tukaba turiko turarabira hamwe ingene ivyo ico cegeranyo coca mu itegeko leta yoshiraho kugira ngo tugire inkingi ishigikira ivyo ico cegeranyo.
Yego madame Ildegarde Niyonzima, imigambi mubona ko ikwiye gushirwa mu ngiro mu maguru masha mwihweje ivyayagiwe muri iyo nama ni ikihe, cyane cyane ku vyerekeye nk'ibintu bashobora kuba leta yaremereye Abarundi bafise nk'imitahe bashobora gukoresha mu Burundi cyangwa bafise ayandi maproje bashobora gukorera? Jewe ndizeye
cyane rwose ko bigiye kuranguka vuba na bwangu kubera baje baserukiye umukuru w'igihugu mu kugura ivyo birori, eka n'umushikiranganji imwe na jeje imigenderanire y'ubundi n'ayandi makungu barabijeje n'ukuri ko ataco bazokora kugira ngo imigambi twihaye muri kino gihe kugira ngo izo ishigwe mu ngiro. Ndizeye ko ahindwi iza guherera ikizokurikira ari uko tura tutegura ayo mategeko kugira ngo tuyashikirize ababijejwe kugira ngo mu gihugu bashobore kuyemeza.
Namwe Jafet le gentil ndayishimiye Abarundi baba hanze igihugu bose ntibabona cyo kimwe ibyo bikorwa biriko birarangurwa, hari ikintu cyo gukorwa kugira ngo Abarundi bose bashire imbere inyungu z'igihugu eka babone kimwe bave mu bibazo bya politiki baje gufasha mu guterera Urundi mu kuteza imbere ni hiki?
Kubona ibintu cyo kimwe ico ni kimwe, gukora ibintu biteza imbere igihugu ico ni kindi. N'umukuru w'igihugu arakora agatogwa n'ibice runaka mugabo bose ntibashobora kumutorera icyarimwe. No muri diaspora rero si ngombwa yuko bose bashobora kubona ibintu cyo kimwe, ariko ni byiza yuko ababishoboye bashobora guterera intererano. Uno munsi rero bahaje ngaha abaserukira abandi kuko Abarundi bose ntibari gushobora guhurira i Bujumbura ngo baganirireho, ariko haje abitavye akamo, haje abaje baserukira abandi. Icyo tugiye gukora rero ni ukubumvisha yuko igikorwa twaje gukora ari
ari kikokogwa kibega kandi nawe nini bamara kuvyumva bazona yuko muri diaspora ntidukorera umugwi runaka ntidukorera idini runaka ntidukorera umugambwe runaka dukorera uwo mu Burundi wese aba inyuma y'igihugu kandi amatwi adusumira nuko abenshi bamaze kubishima naho hatabura umwongo utabura isato abo no mu muryango umuntu arabyara abana hakagira umwana umwe adatahura neza niko byama bigenda twebwe rero inshingano yacu no gushyira abarundi hamwe baba mu mahanga tubereke yuko umugambi turiko turakorana na leta ari umugambi ubega ari umugambi w'iterambere ry'igihugu cyabo ari umugambi werekeye hajya ku gatumba bavuka werekeye uburyo bw'abarungika mu gihugu kugira ngo boroherezwe bashobore gukorana na leta bumvikana.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Aline. Aline, mwiriwe neza? Aline, muratwumva? Ndumva umurongo wa Aline utari kurakora neza, ariko reka tugaruke kuri mwebwe. Japhet, mbega mukorana gute no muhuza mu Burundi nawe nyene ashobora kuba afise amabanga yo kumvikanisha Abarundi? Hari imigambi gukorana n'umuhuza mu Burundi mwa mufise?
Uvuga sinumvise neza ikibazo.
Nariko ndabaza niba mukorana n'umuhuza mu Burundi, umuhuza w'Abarundi, muba mukorana ko mwebwe muri umukuru w'ishyirahamwe ry'Abarundi bo muri diaspora?
Umuhuza w'Abarundi urabona ubu niho tugishinga ishyirahamwe, niho dushyiraho inzego inyuma y'imyaka ibiri inzego zidakora neza kubera ibibazo Burundi bwatsinyemo. Mugabo turamaze kuganira tumubwira yuko twifuza gutangura gukorana kugira ngo turabe yuko ibibazo bitandukanye biri mu gihugu no mu Barundi baba hanze naho bisangaho ni byiza cyane yuko dukorana n'inzego z'igihugu. Jewe ndakwemereye yuko mu minsi iza tuzokorana neza n'umuhuza w'Abarundi kugira ngo no mu Barundi baba muri diaspora umuhuza nawe ashobore kugira intererano adutererereye kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe.
Madame Ani Irankunda, ngarutse kuri mwebwe, ikintu muri ivyo bikorwa gishobora kuba kitabashimishije ni ikihe? Ntawe uvuga ko vyose vyagenze neza.
Eko ikintu mbona yuko bokorerako ni kubwira abandi benshi bari hanze. Ubu haje ibihugu ngira ngo 26 nibyo ni byinshi, ariko ndazi yuko tubwiye abandi bantu benshi nabo boza bavuye ahandi hariya hanze.
Egome, Madame Hildegarde Niyonzima, Abarundi bitavye ivyo biganiro nkuko twabivuze ni baraba ijana tanye barenga ijana gatoyi. Ikintu cyokorwa n'ubushikanganje bwanyu kugira ngo nk'umwakoza Abarundi bibaze bitabe ivyo bikorwa ari benshi gusoma gaho niki?
Ego murakoze, twagerageje kuca mu buserukizi bwacu, ariko kandi igishasha nuko twashyizeho ubuhingangurukana bumenyi site web kugira ngo Abarundi bazohore babona ubwo butumire cyangwa n'indi migambi myinshi tukimije gukorana na diaspora. Ntibamenyesha ko n'ubushikiranganji buje bw'iterambere ry'amakomine bari bwadusabye ngo tubahe amashyirahamwe y'Abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo nyine bazokora imigambi y'iterambere ikorerwa mu makomine kugira ngo nabo babahe ibyo dokuma irimo ayo migambi yose mu makomine kugira ngo bashobore gufasha. Urumva ibyo byose nibyo twagize kugira ngo hariho na Twitter ya diaspora, hariho na Facebook, hakaba kandi n'itelefone umurongo abandi bari mu mahanga bashobora guterefona ko ibibazo byabo bikishyurwa. Ibyo twatubishyizeho vuba nibaza ko ari intambwe ishemeye ko mu minsi ikurikira ibintu bizokoroha cyane mu buryo bw'ukutumatumana kw'amakuru hagati y'igihugu cy'u Burundi n'Abarundi baba mu mahanga.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Sengiyumva. Sengiyumva, mwiriwe neza? Sengiyumva, muratwumva? Sengiyumva, niho muri? Ndabona na telefone ya Sengiyumva.
Mwiriwe,
muratwumva?
Niriwe neza.
Niriwe muri hehe se yumva?
Ndi ngaha anye muri komine Mbuha mu gisagara cya Bujumbura.
Yego mwe turiko tuvuga cyane cyane ku bikorwa byakoranije abarundi baba mu mahanga abo bita abo baba muri diaspora abo barundi rero bakaba ariko barihweza ukuntu boterera nabo nyene mu iterambere y'u Burundi murasiki bazo murafite icyumviro.
Yego mwe ni byiza cyane guko hariho ibisata byinshi bategere mbere ndanje kubahamwiriwe.
Ewe duga kwijambura
kuko ego mihanyuma hariyo ibisata byinshi botereramwo urabona harimwo nk'ibice bimwe bimwe usanga abantu bari mu nzara itagira izina bobanza gutabara nk'uwo mugwi hama mu cyumviro cy'uwanjye bobanza gutabara bantaho nikora hama mu kindi cyumviro cy'uwanjye boshobora kurihira amashuri bamwe bamwe batishoboye icyo ni cyumviro cy'uwanjye hanyuma nkaca nibaza nti mbega uwo mugambi uzotangurira i Bujumbura canke uzotangurira ruguru nashaka kuronka umuco kuri ivyo onye ndashimye umwanya muntaye kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Murakoze cane, Imana ibahezagire.
Murakoze Nsengiyumva namwe Imana ibahezagire. Reka tuje ku Mushantahe Japhet agira ico avuze ku vyo mushikirije mbega ya ishyirahamwe ryanyu rizofasha mu byerekeye kurihira amashuri bamwe bamwe ibyo bikorwa byo gufasha bizotangurira hehe bantaho nikora nibo bazoshirwa imbere Japhet?
Agize neza kubaza ikibazo cyiza cyane. Twebwe rero turi muri diaspora twagiye duhura n'ibibazo imbere yuko tuba abo turi bo uno munsi. Kandi mukaba muzi yuko tuva mu bihugu bitandukanye ari nako tuva mu makomine atandukanye, novuga hafi amakomine y'u Burundi bwose. Nta komine ushobora kujamo ngo uvure mu Burundi wo muri diaspora. Icyo tubahimiriza rero ni ukuzana imigambi mu makomine baturukamwo kugira ngo ibe imigambi ifasha uwo munyagihugu muto muto. Ahenshi urakunda kubona yuko hariho amashyirahamwe azanye ibifungurwa aze gufasha abantu bagowe, mugabo ntiyigere yiyumvira ejo bazogiki bakaronka uyu munsi, mugabo ejo ntibahiyumvire. Rero twebwe muri diaspora turashyira ingufu cyane ku kugira imigambi irama imara igihe kirekire igakura inzara mu gihugu. Niho rero uzosanga hariho abarundi benshi bafite imigambi mu gihugu, nk'imigambi yo kurimisha kijyambere, imigambi yo korora kijyambere. Ibyo ni ibintu bikomeye abarundi bagomba kumva yo kubigwanya inzara. Ikindi gikurikira izo mfashanyo zihuta ariko ravuga nazo ntitwazibagiye, ariko kenshi usanga twebwe tutazifata nk'inyishu ku kibazo kiba kiri mu gihugu, ku kibazo cy'inzara. Iyo tubonye inzara ihari turaba inyishu ishobora kumara igihe kirekire. Niho rero ubu niho tugitangura gupanga gukorana na leta kugira ngo tumenye ni hehe dushobora gukorana na leta, ni hehe hakenewe. Ibyo ni ibintu bigomba gufata umwanya, si ibintu dushobora guca twirukira ubwo nyene, kuko twebwe dushaka inyishu ifata irama atari aide d'urgence.
Madame Ani Irankunda, aricyo mwoterera kuri ivyo bibazo n'ivyo vyimviro vyashikirijwe na Nsengiyumva? Madame Ani, muratwumva? Madame Ani Irankunda, ndabona telefone ya Madame Ani Irankunda itari kwirumvikana, reka tuje ko mu mfasoni Ildegarde Niyonzima. Muratwumva Madame Niyonzima? Ndabona telefone zabo zitariko zirakora neza, reka duhe ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika. Prudence, muratwumva?
Yego, turabumva kandi turabaramukije.
Mwiriwe neza, muri hehe?
Ndi muri Sweden.
Okay, murafise akabazo, murafise icyumviro?
Yego, nafise icyo nshikiriza.
Yego.
Yego, ubwa mbere na mbere hoho haravugwa iby'iterambere ridakumira, kuko ni nacyo kivugo gikoranije abitwa yuko baserukiye diaspora mu Burundi. Ariko nagira ngo menyeshe yuko atatirambere ridakumira rishoboka mu gihe ata mahoro n'umutekano bihari imbere yo kwiyumvira ibiterambere yenda nibabanze biyumvira ingene amahoro n'umutekano byugaruka nibabishika ko baraheza badutume ko tuvugane ibiterambere naho nyene nibaza yuko twokwitaba ubutumire bwa leta ikurikije amategeko nibyo nashikiriza
ego me murakoze prudence reka ikibazo cawe n'icyumvire tubwishikirize mu faso de garde n'iyo nzima muratwumva
yego me
ndabona uyu mufaso ni telefone itari kurakora neza turagaruka mukanya kugira ngo agire icyo avuze reka Jafete muratwumva
ndabumva
yego me umushyaka ntahe prudence ari muri Suède arabaje ikibazo akavuga ko iryo terambere ridakumira ridashoboka kubera atamahoro hari mu Burundi bavuga ko yavuze ko ububanza bagazana umutekano hanyuma hakaba bagatumirwa na leta ngo yemeye n'amategeko
jene waza ko inkuru mbarirano idutwa niyo wiboneye kandi avuze umutekano je sindabitahura gucyo ahubwo ahari ahara inzara hakabyuka inzigo kenshi ikizana umutekano muke si iby'ingwano cyangwa n'ibindi mugabo n'izo ngwano nyine zirashobora kuva abantu badafite ingene bitunganije ingene bashobora kuronka ingene bafungura n'ibindi mu buzima bya nkenerwa rero ko umuntu ashaka atabifize akajya kubirondera ku wundi muntu ugasanga ashatse kugenda kumugirira nabi ahubwo numva iryo terambere rihabaye umuntu akaronka ingene aba umuntu yishoboye atakizerinze n'umutekano ucukurikira kuko ibitera umutekano muke si uko barashe ni ibintu byinshi hariho ikomite nkuru igejeje umutekano mu gihugu yaradondaguye ibintu bitari bike byerekana igituma hataba umutekano rero ibyo by'umutekano kuko nibaza ko bavuga ko ari ibyo kuvuza nk'inkoho cyangwa kwica abantu ni kimwe mu bintu byinshi bituma igihugu kitagira umutekano icyo ni kimwe muri byinshi nagishimikire ko rero nafate muri rusange ibituma umutekano utahaba mu gihugu ariko rero nashaka kumumenyesha ko nibaza ko abarundi barenga ijana baje atari uko barabihevye bariboneye n'amaso yabo kandi nashaka kumumenyesha ndamubaze ko yaba yarabikurikiranye ko twari twaravuze ko tubimenyesha kungurukana bumenyi uko biriko biraba mu Bujumbura bose bakabibona kuri site web ya diaspora ngira ngo rero namba yarabikurikiranye yariboneye neza ko umutekano angamye mu gihugu
yego mereka tuhe n'ijambo mushya ntahe Jafet nawe nyine agire icavuze Jafet agire icavuze ku byashikirijwe na Prudence aba mu gihugu cya Suède Jafet turakumva duga ku ijambo Jafet wegere telefone uvuge turiko turakumva
hanyuma rero ahantu hose nagiye nca nta ngorane n'imwe nigeze mbona nta rusase na rumwe nigeze numva nta muntu nigeze mbona ry'ugwara uwundi twese twarasohoka tugataha amasaha 5 y'ijoro reka mbere inama twazirangiza duteje uwo mutekano muke avuga sinzi ngira ngo yaba yihenze ku gihugu kuko iki gihugu ndimwo mbona ico kibazo atakihari ego cyari kuhaba mugabo uno munsi nta ngorane z'umutekano zihari ahubwo reka ahubwo ndamumenyeshe yuko aho iburaya jewe nsanzwe mba kandi mba niho nabonye umenga hari umutekano muke uno munsi kuruta umutekano mbona ngaha mu Burundi rero abantu tugomba kwiga kuraba ibintu tukavuga ibintu tubona atari ibintu twimiriye mu mutwe
igume ndabona ko telefone zisa nizagoranye ariko reka turabe ko umufasoni nawe nyine ani irankunda yogire cavuze ko byashikirijwe na Prudence ani muratwumva namwe ani irankunda ku byashikirijwe na Prudence mu gice mu bivuze ko mukanya gatoye cyane gose
allo
ni duga ku ijambo kuvya vuzwe na no mu munywanyu radio ijwi ya America Prudence yavuze ko mu Burundi muri iki gihe kitarigihe cyo gutuma ko ibyo bikorwa kuko iterambere rishoboka amahoro ahari akabavuga ko muri iki gihe ata amahoro ahari duga ku ijambo ani ntushire telefone kuri speaker vuga telefone ivugisha bisanzwe
duga ku ijambo
ego
nashaka kuvuga ko yaba ngaha mu Burundi atamahoro ariho abantu bo hanze ntibari kuza nkuko bari muri iyi ndwi urumva haje barundi benshi cyane kandi aba barundi nibasubire hari aho bavuye bazovuga ibyo babonye
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumiriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na ndayizeye muri weneza muri hehe ndayizeye
ndi mu Bubiligi
murafite ikibazo murafite icyumviro murafite ikibazo murafite icyumviro ndayizeye allo ndayizeye muratwumva ndabona ko ndayizeye telefone yiwe sinzi
ndabumva
ego me murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndavize ikibazo ndavize n'icyumviro bo hari ibintu bitangaje kumva nk'uwo janti ariko aseruka ya diaspora tugira ibintu by'amanama ya diaspora hanze iminsi yose ntitwigire tumubona igihe yatorwa turatwe yatowe na section za CNDD z'Ibujumbura agatorwa na guverinema ibintu byorganijwe na guverinema y'u Burundi sinzi rero ko diaspora inzego za diaspora zisigaye zisigwaho na guverinema y'u Burundi ubu hari abantu bavuga yuko agiye guhanura agiye gutera mu bw'iterambere ribe sinzi rero ko rojanji asumbye inguvu uwahoze atwaye iperereza ry'u Burundi yegamiye inkuru nziza Pierre yamuhanuye bikanka sinzi ko azosumbye inguvu uwahora ari cegera cyane inkuru nziza vice president Rufyikiri yamuhanuye bikanka sinzi ko azosumbye inguvu komite de sage yamuhanuye bikanka sinzi ko azosumbye inguvu watwara parlement imyaka 10 yahanuye inkuru nziza bikanka ibyo byose bahanura kugira ngo amahoro ingwano ntiyaduke mu gihugu mbwa inkuru nziza yarapfunze amatwi president inkuru nziza arapfunga amatwi byose sinzi rero ko uwo muntu witwa Rojani yatowe na leta kugira serukire abantu bagomba kurya abandi babicaye ko bagasanga niwe ariko aravuga ko serukire ya diaspora muri diaspora ata organization imwe ya diaspora tumuzimwe yatowe nabo muri diaspora yatowe n'abantu bagize amasosiyasiyo
ndayizeye turiko tuvuga cyane kuvyaranguriye muri iyo nama ibyo gutorwa n'ikindi kibazo muzovuga ukundi ufite ikibazo gishikirize
Frederic uri umujournaliste ndazi guciye ubwenge diaspora nitorwa na leta byaranguriye muri iyo nama navuga ati nakoranije amasitiyo ya CNDD-FDD yahuriye i Bujumbura barayaga amasitiyo yegamiye umugambwe n'ibisanzwe ko bahura bakayaga jewe umugambwe wese wiyubashe ushobora kugira ibyo ndavuga nti bravo mugabo rero ntibakabeshere yuko diaspora yagiye mu Burundi gutera ibintu byananiye abantu bose ba isi yose urabizi urakurikira amakuru uri umujournaliste urakurikira amakuru y'isi yose ibyo byose byananiye abari babishobora bavuze nguvu zikwiye sa sono son pas les garçons de course ou les filles de course bagiye mu mugambi wabo kwigina ibyo bariko barakora bitezanye no guteza imbere igihugu
Reka ndayize tumuhe ijambo agire icyo yishure
Frederic ndeka mvuge Frederic wampaye ijambo ndeka mvuge bishobora kumbuza kuvuga wampaye ijambo
umugabo nturiguma na wenyine abandi bararikeneye
mbi ujya sindagumenye cyane
sozera rero
aburi kuraho ijambo bose ariko baravuga ko baseruka ya diaspora jewe bituma imyaka inga 20 ngaha amasosiyasiyo umwe y'abantu turayazi rujana nkina yashyizweho turabizi nta kintu na kimwe rujana serukira muri diaspora serukira nkuru nziza kandi nkuru nziza nakagwi gatonya cyane gapfukamye Burundi munda abo
bafashije ndayizeye abari mu Burundi bajya ijana bose bari mu mugambwe uri ku butegetsi
mugambwe uri ku butegetsi bise abantu bese bashobora kuba narenga barya ni bake muri sekisho zo hanze hose hari aba CNDD-FDD hariho n'abarwanda naha mu Burundi bariho
reka tumuhe ijambo ni ngwawe
ugize neza cyane uyo mugenzi wanje ahubwo numva ndakunda abantu nkabo kuko iyo abantu bariko baravuga ibintu batageze aho ibyo bintu biri kubirabera ni byiza yuko tubabwira uko ibintu bimeze ubwa mbere hoho n'igitigiri mwavuze abantu bagera ijana sico tubararenga turi hafi 250 bavuye mu mihingo ine y'isi yose rero avuze ati abo bantu abo mu mugambwe baje none abo bose nabo mu mugambwe abo bose ni inkuru nziza abo bose baze ibujumbura bavuye mu mihingo y'igihugu cyose kandi nagoma ndabumenyeshe ikintu kimwe uwo muntu ariko aravuga yuko afise igihugu akunda cyitwa Burundi mugabo adakeneye gukorana naco we ni agambi azowurangurira mu kihe gihugu kwatazowuzana muri Cameroon cyangwa muri Tanzania abene umujyango wiwe uri mu Burundi azoja muri commune kandi uwo mugambi ni awuzana azoja kwa mustanteri kugira ngo amuhuruhusha diaspora rero ntishobora kuba diaspora idakorana n'igihugu cy'amavukiro ariko ni byiza ko abyumva akabitahura yuko diaspora y'abarundi igomba gukorana na leta kugira ngo barangurire imigambi mu gihugu cy'u Burundi arico gihugu cy'amavukiro ibyo rero ariko aravuga sivyo na gatoya nta handi twataye uruzogi ni mu Burundi ubutwara atwara neza atwara nabi ariko aratwara ntitushobora kuja gufata umuntu adahari ngo aduhuruhusha dushinga umugambi tugomba gukorana n'umutegetsi ahari kanatsinda uno munsi turabona yuko ibintu bimeze neza kandi turabona yuko nta ngwane hari n'uyo nyine ariko aravuga ashaka uno munsi yo takabyirarira rero jewe no mubwira yuko muri politike ndimwo jewe ndi mu bintu byo kurangura imigambi ya diaspora mu gihugu cy'u Burundi bibaza yuko iyo ni nyishu itomoye dushobora kumubwira karibu naze nawe arabe yuko ashobora kugenda mu gihugu atangorane
tubibutse inshuti mwese ko muri abandanya kumviriza radio ijwi ya Amerika turi kumwe n'undi munywanyi wa radio ijwi ya Amerika Corneille mwiriwe neza muri hega Corneille
ubumagaze mu rutana igihofi
yego me murafite kibazo murafite kimwe mu biro turi ko tuvuga cyane cyane ku bikorwa by'abarundi baba hanze bari mu Burundi muri iki gihe
yego mu isanzwe iyo tubose abagenzi bavuye hanze bakadoterwa kwa ku Burundi turahimbagwa cyane ariko none cha kumenya nimba koko ubwo gwaruka gwazanywe ni iki ko gwatembereye ugatembereje nino mu ntara zimwe zimwe hagati mu gihugu na gwasiriye bandi rusiziki tuzororera kuke bagiye makamba no kuvuga yuko babagiye kuraba mukuru inama nkinguza amateka gusa none koko ugwaruka ruri hagati mu gihugu muzindi ntara uzoshiga ute niyo migambi bavuze ugira kabiri nashaka nababaza onyene nimba bamaze kugira plan d'action ugwaruka rw'u Burundi rushobora kugendera ko inyuma y'urugendo rwabo murakoze
kabane yereka tubanze duhe ijambo Clément imbere yuko duha ijambo atubire bacu kugira ngo batange inyishu Clément mwiriwe neza
mwiriwe
muri he Clément
kirundo mu Burundi
mu Burundi ya kazina kirundi ni gute Clément
igira neza
ninde
igira neza
murafite kibazo murafite cyumviro
ego bwa mbere mbanje gushimira abo bene wacu baje kututeza imbere
duga kwijambo turakumva
ego mu bisanzwe iyo ni migambi myiza ku gihugu n'abarundi bose batanguje bose turashura kuba twashobora kwivunizara ahubwo ni banyarutse vuba kugira nyene na cane cane abana bari kubarangiza amashuri kugira baronke ico bazihamo gukora kurabona akazi ko ari hatari
murakoze
ego tugashima kandi n'ukungene nyene tubona na leta yafashe umugambi wo kuziragabura abanyeshuri ku ishuri ivyo vyaratunezere cyane gose vyaje gusahiriza bituma abana badasonza cyane gose abo bavuga inzara nabo sindabyumva hanyuma abo nabo nibakomeze kugira nyene tubandanye twiteze imbere n'amakunga zoze araza kuraba ukungira Burundi bifashe neza.
Ego mereka duhijambo madame ugambe na mbele ani ilanghunda gili chavuze kujashkirijwa na Corneille krema wewe sanushi pachana kuse imiko wila kogwa madame ani ilanghunda
ego ni ani na vye numbise mwurasa kusubira mgo
ego me krema sanuwa kwa vuga kwa nezere jwe ni umigambi eka kawawana kwa imigambi yose iriko irangurwa n'ubwo gwaruka eka no barundi baba hanze ari imigambi myiza ariko Corneille yewe bagasa n'ebagura cyane gose urwo rugendo eka n'ivyo bikorwa by'abakoraniye mu Burundi bamuhanga bariko raba ukuntu butanga interano yabo kugira ngo Burundi butere imbere duga kwijamo.
Ego turi nga
ego
turi mwaro
hari kintu uvuga ko vyo Corneille na Clément bashikirije
sa
hari kintu uvuga kuri ku vyo Corneille na Clément bashikirije murashaka guha niba mutari ko muratwirikira ndatse ko telefone yanyu isa ni yahagaze mushaka guha telefone madame Hildegarde Niyonzima na akabari we ishuri cyo kibazo
yego hallo.
Allo, madame Hildegarde Corneille, mwenye wanyu radio ijwi ya Amerika, eka ya hamagaye akaba ya nebaguye cyane gose ukuntu ibyo biganiro biriko biraba ika ibikorwa by'urwo gwaruka na Barundi baba hanze akaba yabineguye cyane gose mu gihe Clément Asano ashigikira imigambi iri kwirarangurwa yose eka imigambi ku guteza imbere no gufasha cyane cyane abasinzikajwe n'inzara.
Jewe nibaza ko imbere yuko anebagura yobanze nawe akerekana ibyo amaze gukora kugira twumve ko hari icyo yoduterera akadutera intege aho twaragize intege nke mugano ushaka kumumenyesha ko gwaruka gwaje ni ukuri kwatanze ibyumviro birashe kandi ni ukuvuga bari baje kera baragiye kuramutsa imiryango yabo kandi namaze kubabwira ko ni ubushikiranganji buje bw'iterambere ry'amakomine bari badusavye ko baza kugira ngo bagende mu munsi mukuru w'amakomine uzoba kuri wa gatandatu kugira ngo bace bumva imigambi iri mu makomine yabo. Hama imakamba naho ko twarahatoye nk'uko twatoye hani mwaro kugira ngo kuko iyo umwaka wose tugize indwi hariwe abarundi ba mu mahanga turagira urugendo tugira kugira ngo tugende mu ntara nyinshi mugabo ntitwoshobora kuzunguruka igihugu cyose mama mu 2014 twafashe inzira ijya imuramvya tugenda hari mu ihingiro ry'icyayi ry'imuramvya ubu naho twaciye dufata inzira yo mu bumanuko bw'igihugu nicyo gituma twaciye imwaro hagati mu gihugu twaja mu mirimo itandukanye y'igihugu intara ya mwaro cyo duce no muri izabu y'imahwa turaba ibijyanye n'ubworozi hamaje tubandanya imakamba tubereke ku kiyaga aho kiri kitari hari Bujumbura kitari mu bucafu kugira ngo barabe ubutunzi bw'igihugu ko bikwiye mu gihugu cyose tuba tuzunguruka duke mu rumonge no muri Bujumbura rya tugaruke i Bujumbura tuzaba tugenze intara zitari nke.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Leonard mwiriwe neza. Leonard mnatwumva?
Ndabumva neza na mahoro.
Ego me izina ry'ikirundi ninde?
Hitimana
muri hehe Hitimana?
Nishi ya manara cyangwa?
Ego me murafite kibazo murafite icyumviro?
Nababaza none ugwaruka n'acyo warufasha rugya ruronka inka kazi bakaruwa kazi ho n'acyo bonfasha. Wabaza kitse neza n'icyo mbona abo bantu nabo bantu abarengije n'abantu genda bishimye kweri isawa wabafashije kweri Burundi nta na kimwe mbana n'amahoro.
Murakoze Leonard reka duhene ijambo Maxime mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri hehe Maxime?
Kendi Muyinga mu Burundi.
Akazina k'ikirundi?
Manariyo.
Murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ego ndafise ikibazo nashaka mbaze abo batumire.
Yego.
Nagira ndababaze nk'igihe ko buri mwaka baba baza mu Burundi kugira ngo batabavuge imbari mu migambi yabo bayitwereke cyangwa batubwire nk'ikintu baba bamaze gushira mu ngiro ikintu kiboneka nk'ishyirahamwe ryo bari hari rikomeye dufate nk'ubu nka proje bamaze gukora bavuga ati rudogira kamaro abanyagihugu kindi nacho nagira ndabasabe ko boza baraza bavuye hari bavyumvikanye ko bose ko nk'umukanya twumvise umuntu wa telefona cyumvikana ko nawe ari hanze ariko baba batari kumwe sigura kumengo zimwe zanya kuri dukunze kumva barundi tumenyereye usanga ariho amashiri hamwe abiri rimwe riza kopoza irindi bagira twasaba banze bashire hamwe hama bazoze baza bari kumwe bari kumugozi umwe ni naho nacu tuzobona ko nyine abarundi bari hanze bose basenyera kumugozi umwe bya politiki banze bazishire hasi bakore ikintu cyoteza imbere igihugu kikaboneka kandi nk'ubutiho turaba ibintu bikenewe mu Burundi hari ibintu by'imiyagankuba ubona imiyagankuba ntikwiye na bukebuke bararaba ikintu imba ari nka baraje nk'ine bakora cyangwa nk'ikindi kintu kiboneka cyotuma banyagihugu biteza imbere bagikore.
Murakoze Maxime reka duhe ijambo Japhet ngire icavuze cyane cyane ku kibazo mushikirije kicerekana ko mu barundi babahanze bose batabona cyo kimwe ukuntu buterera mu gufasha igihugu kwisononora n'ikibazo rero cya Leonara baza niba mufite ingambi gutanga akazi duga ku ijambo Japhet.
Agize neza Leonara ahubwo icyo kibazo cyede cyane kutabona ibintu cyo kimwe niyo demokarasi ibintu cyo kimwe nta demokarasi yo birimo je rero icyo novuga yuko ari intambwe nziza kandi ikemeye kubera ko muri diaspora tubona ibintu gutandukanye hanyuma tukicara hamwe tugatora kuri demokarasi nicyo kiba kica gikora ikindi kigira kabiri abantu bose ntibashobora kubona ibintu cyo kimwe n'ubu ndamubajije mu Burundi babona ibintu cyo kimwe oya na gato ariko si kuvuga yuko mu Burundi baca bahagarika ibintu byose ngo babisubiremo no muri diaspora nico kimwe ntitugomba kubona ibintu cyo kimwe mugabo ntibigomba guhagarika akazi ko gakogwa ico ni cyambere kindi kigira kabiri nuko mu bijyanye no gwaruka yavuze hari imigambi myinshi cyane irangurirwa muri kino gihugu ikogwa n'abarundi babahanze ariko kenshi kubera bidakunda kuvugwa ku radio ntibamenye uko abarundi bayikora ndashobora gutanga akarorero ugiye nko mu Kamenge hariho izere irafise izina y'imikati uraje miteke irafise amabanki aha abantu bashobora kurungikira amafaranga mbere avuye ku isi yose uze ruguru nka jewe nihereye ko muri komine Butaganzwa nazanye amazi meza mu banyagihugu hafi abanyagihugu baba ibice 60 babahaye amazi meza mu mazu yabo apana ku centre de négoce utwo n'utuntu duto duto mvuze umuntu ashobora kwerekana abarundi babahanze ikindi gikomeye abarundi babahanze barungika amahera mu miryango yabo ayo yose aca mu mabanki leta igatoreraho akoyoko rero abarundi babahanze barafasha cyane bafise amashyirahamwe menshi amenshi akorana n'ugwaruka rw'i Burundi ubu rero ikintu tugiye gukorera hamwe na leta kuraba ibyo bikogwa byose tumenye neza ibyo ari byo ababikora ni bande kenewe ni ibihe niho rero tuzomenya ati mbo urugwaruka ntirurashikirwa urunirurashikirwa ni gikogwa cha buri munsi
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fiston iriwe neza
iriwe cyane
muri hehe Fiston
ndi bumbura mu Burundi.
Yego me murafite ikibazo. Iri izina gikirundi ninde?
Upa Mugisha
murafite ikibazo murafite icyumviro?
Yego ndafite icyumviro afite ikibazo musanzwe nange ndi mu bantu bakenguruka kandi basimye ibyo iyo ndi
Fiston telefone yawe numva itari kwira bandanya kuvuga muratwumva
eh ntindi byumbora nane ni basikiye ibyumvira bya diaspora ya batene ama benshi bagiye baravuga muri Afrika ko bavuga yuko izindi kandi mu Burundi bidashoboka kubera imva z'umutekano ariko
je ni batayuka ahubwo bimwe mu bituma uwo mutekano ubura ahubwo harimo n'ubushomeri ama nkuko bamwe bagiye barabivuga nande mvuga nti nibakira habona prandagice yabo na kane cyane abajene bayibone kuko nibo biraze neza mu Burundi atagira uko bubu ama bamaze kuba mu abajene kuko harimo bagize igice kinini cyo cya population mu Burundi bari mu bushomeri butagira izina nibaza yuko nkuko yabivuze mu ndaharari nzara ubutaka byuke inzigo nibaza ko ari cyo cyari kumara rero benshi baja mu bikorwa bibi kuko umuntu yuko ari mu bagi bagifite amaraso ashusha ama nange rero nkavuga nti ba standard the investis twashiye mu abagene
yego be fisto
ama ibindi z'umutekano na byo biraza buhoro buhoro
murakoze fisto
ndabyumva makoze
murakoze fisto mugisha ikibazo cha icimbiro cyanyu nibaza ko bagitegereye mu kanya baragira ico bakivuze ko ariko reka duhe ni jambo Gregoire mwiriwe neza
mwiriwe
Gregoire mwitwa nde hirindi gikirundi allo Gregoire muratwumva
ndabumva neza
yego meduga kwijambo izina gikirundi ninde duga kwijambo cyumviro kibazo
ninde yo kubgayo Gregoire
yego me
nagira nda vuge kuri ico kibazo muri ko havuga ibintu byiterambere mu gihe cyo Burundi nibizigira bishoboka kubera twe bw'abagene benshi barahendwa n'aba batama abanyepolitike abanyepolitike bariko baratunonera igihugu cyacu bigatuma ata migambi dukora tugumana ubwoba ngo ejo intambara ejo intambara ibyo byose umugambi wa leta wo kuhemba amakungu nyine ngo ari biriko birakogwa ntibishoboka gukogwa kuko nta ntumbero ariko baratwereka ko mu Burundi tuzoro
allo Gregoire
oui yego
so zera ndumva telefone itameze neza cyane
kumvuga ati kubera abagene tugumana ubwoba mu Burundi kuri aba batama b'abanyepolitike batubesha batariko baratwereka intumbero nziza tutuma twikorera imigambi irama tukisununura mu butunzi iki cyuka kibi cy'abanyepolitike gituma tugumana ubwoba nta terambere rishoboka nabo bariko baraza abo bose no kutubesha nka twebwe twibera ngaho i Burundi turabazi turabamenyereye byo byose ntibishoboka kubera abanyagihugu bagumana ubwoba
yego me murakoze Gregoire reka imbere yuko bagira icyo bavuze ku vyimviro bishikije na Fisto mugisha na Gregoire niho ku bwayo reka tubanze duhe n'ijambo Dinandos Dinandos mwiriwe neza muri hehe Dinandos
duherereye mu ntara ya Rutana komine Giharo
akazina k'ikirundi ninde
Kwizera
Kwizera murafite ikibazo cy'imviro duga ku ijambo
bojewe ifatiye kujye twari twasomye ku mafaranga twabonye bajya abantu bashobora gutanga twasanze ari amafaranga menshi tugeranije nayo ujya mu kinyurangirano wa Neymar yaguzwe twabonye yuko arengeye gato ayo Neymar yaguzwe kandi tugiye kuraba uko imenyeshamakuru ryavuze ku mafaranga Neymar yaguzwe twabonye yuko angana gato ibice 30 ku ijana kwereka y'u Burundi ikoresha buri mwaka ukajya kwibaza n'ibyo ituma kumure leta y'u Burundi yovuga yuko iri mu bukene amafaranga angana gutyo niba atangwa nabo barundi bari mu makungu hanyuma ukazavuga ngo umuyaga nkuba ngo wadugijwe amahisate ngo yadugijwe cyo kwibaza n'indi yo ngira yano batanga hari icyo yo mifasha cyane iyo cyo cyangwa isuko yabamwe bamwe ikibazo rero twese twadufite byadaze ngaho nimba by'ukuri ari nkerano wabahereza leta y'u Burundi yari kuyashyira mu bikorwa biboneka byose by'imwe mu nyagihugu kubera ifatiye ku mafaranga mari ya guzi bavuze yuko uwo yagaburira abarundi bari ngaha mu Burundi umurundi wese yoro ibihumbi 60 agereranije yuko ku modoka z'ubwoko bwa Probox yuko aguze imodoka ibihumbi 55 z'ubwoko bwa yakwibaza rero mu gihe amafaranga abarundi baba batanda angana kujya ubaza turaba ayiterambere rigira umwenga bari kubata umwanya bituma bihebera ko tubona umwenga nacyo biri kubera ariko ibyo byato bantu
yego murakoze Dinandos reka duhe ijambo umufasoni murakoze duhi jambo mfasoni Ildegarde ni yonzima kuri ibyo bibazo bishikirijwe cyane cyane na Gregoire niho ndiho kubwayo na Dinandos Kwizera Fiston wewe asanu washimye ibyo bikorwa ariko nashaka madame Ildegarde ni yonzima mugire cyo muvuze ku bibazo byashikirijwe na Gregoire niho kubgayo
na hello
hello
oui na numwe bashimikiye kugwaruka na kwe twara byumvire ko cyane cyo gituma twaratumiye umuhinga wo muri ishira hamwe banki ya Afrika bad turakuma turatuma ko kandi numuhinga mu bya abimukira wo muri Union Africaine bose niho bari kugira ngo bashikirize ibijyanye no gukora imigambi kugwaruka mu kigo bashikije baravuze ati byose biva ku bwenge biva mu mutwe ubanza kuyumvira uwo mugambi n'ingenzi zo gukora imbere y'uko ubanza kuyumvira amahera kuko amahera naho boyaguha udafise umugambi n'ingenzi wategekanije ujye ubikora wacu usanga gupfuye kubusa fatumira rero gwaruka kugira ngo babanze bitunganirize imigambi yabo hamba bazoce mu bushikiranganji dukukira tuheze tubereke amashyirahamwe ashobora gufasha mu ibyo bikorwa kugira ngo tubandanye mugabe bamaze kwiyumvira gukora iyo migambi bakayizana tukayiraba tukabona ko dushobora kuyitanga ku bashobora gufasha kugira ngo iyo migambi iranguke.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Charles. Charles Mirioneza.
Mwiriwe neza.
Muri hehe Charles?
Ni mu gihugu cha Suede.
Suede izina ry'ikirundi ni nde Charles?
Ndayiragije.
Ndayiragije murafite ikibazo murafite
icyumviro? Ni icyo nashaka kuvuga ni ku bintu Jafet yari karavuga bijanye n'iyo migambi. Nibaza yuko hakiriho ibintu byinshi bitegereza gukogwa muri iki gihe mu Burundi kugira ngo imigambi irangugwe. Nahago mavuga yuko hari umutekano hariho ibintu byerekana cyane yuko hatari umutekano nk'ibi bashikiriza by'abantu bafite ubwoba abantu barandi buca cyo nibaza yuko abo bantu bagiye Burundi igihe bari bagomba gukora neza bari kugendera impunzi ziri mu makambi mu bihugu bitandukanye bakaraba bakongera bakabasigurira bakaraba yuko abo bantu bakumvira ico bagona nta muntu aza kurangura imigambi hari abana b'igihugu bari hanze ariho abandi nabo bakavuga yuko bari mu mutekano umutekano utahari byiza no kugenda bagasigurira iyo leta yacu bakayibwira neza ibitegereza gukora hanyuma igahindura gagira umutekano mu gihugu abantu bagataha bakaja kurangura imigambi ikindi nacyo cha kabiri nashaka kuvuga aba bantu bamwe ariko barataha mu Burundi bavuga ko baserukira diaspora ibanza kwiyunga ikiyungira hanze ikaje hamwe bose bakagira umugambi uboneka hanyuma bagatora ubaserukira umutwe w'ubuserukira diaspora ntiyotorerwa i Burundi yotorerwa hanze hanyuma bakunga umugambi umwe bakagira ikintu bari bushikirize hanyuma bakagira ikintu bari bukebure leta kubera ko kanatsinda abantu bari hanze n'incabwenge nushobora kuja kubwira abantu barara ntibuca barara ubusa ugiye kubategurira imigambi bazokora nta bwenge bazi nta mashuri akiriho ibintu bigenda nabi nico gituma bari aho kuza kubwira abantu yuko hari imigambi irangurwa bari kuhebura leta makaribwira yuko yotegura Abarundi ikabaha amahoro hanyuma bakarangura imigambi twese tugataha.
Murakoze Charles Ndayiragije ico tutemeranije nuko abarundi baracyubwenge baba bagiye mu ishuri batagiye mu ishuri abarundi muri rusangi baracyubwenge reka duhe ni jambo kandi Lionel miriwe neza
amwiriwe
muri hehe Lionel
je ndabahamagaye ndi mu gihugu cy'ubwongereza
mu bwongereza izina ry'ikirundi ni nde
ntibwihisha
mudusubiremo
ntirwihisha
murafite ikibazo murafite icyumviro
je nari mfise ikibazo ku uruyu umushinga ntaye Jafeti mbega iyo muvuga ngo mfise imigambi mugiye guterera no guteza imbere Burundi hari abantu benshi barenga ibihumbi na amajana bari mu buhungiro mbega ivyo byose mubicisha muravyihoza mukabicisha ku ruhande mukibagirwa yuko hari abarundi benshi cyane bari mu guhungiro bari mu magogwa n'abari mu Burundi bari mu magogwa no mu bukene ibyo byose twibaza yuko ari ibintu byerekana yuko igihugu kitaraja mu gihe gifise amahoro aho abantu bashobora kwigenga bakaba bari mu mutekano kugira bashobore kwiyumvira imigambi yo kwiteza imbere birababaje rero kubona umuntu yovuga ngo aserukira diaspora burya ni ikintu gikomeye ku gihugu diaspora niyo yari kuza ironderera ineza abanyagihugu bose. Diaspora ni ubutunzi ku gihugu budasanzwe, kuburyo ari diaspora yari ikwiye kuza ahubwo iterera ivyumviro byo gufasha guverinoma yose yobihari. Iyo diaspora ikaza idafise ahihengame, ikaza ironderera ineza abanyagihugu bose. Rero kuri iyi saha twe twibaza yuko diaspora, abari muri diaspora turi benshi, twifuriza ineza igihugu, twari dukwiye ahubwo kwirukira kurondera amahoro mu gihugu, ubwigenge ku banyagihugu, hama nitwaheza kuraba ivyo bibazo, tukaronderera inyishu ibibazo abarundi ibihumbi n'amajana barenga bari mu buhungiro, tubitorera inyishu, tuzoteba rero turondere ingene twiteje imbere.
Yego meye.
Nayo ubu nzakwara kwibesha
twibwira. Ndabona kanya kariko katujana madame Lionel rekaduhe ijambo Japhet. Japhet agiye ico avuze ku vyashikirijwe na Charles Ndayiragije eka namwe Lionel. Japhet duga ku ijambo.
Charles nawe ndamushimiye ku kibazo ciwe. Ni vyiza iyo yavuze ati mbega iyo migambi baja kurangurira mu gihugu kubera iki bataza ngo babanze bayivuge hariho imigambi iza iturutse ngo arongera aravuga ati niba hariho abavuga ko atamahoro ahari cyangwa ari impungenge ati ibyo nabyo ntabwo
Japhet nibaza ko telefone itari ku mwegere telefone muvuge neza ndumva ko iriko isa niko iracika.
Uranyumva neza ubo?
Yego duga ku ijambo.
Nagomba ndamenyeshe yuko nta mpungenge zihari. Hari umuntu avuga ati hari impungenge ntikimubuza gukora. Ni nka kujya umuntu adashobora gusiba gufungura umutekano
mukeya. Ndagumereka ndabona kanya kariko karatujana duhe ijambo mufasoni Ildegarde nawe nyene Ildegarde niyo nzima
gatoya kukijanye n'impunzi ziba mu nkambi mu makambi y'impunzi. Nagomba ndamubwire yuko impunzi ziba mu makambi y'impunzi zifise amategeko azigenga ya HCR ariko abarundi baba
ndumva telefone itameze neza reka tuhe ijambo madame Ildegarde Niyonzima nawe nyine asozere mu gusozera nkaba no musaba ko yogira ica vuze cyane cyane ku makenga ashikirijwe n'abarundi batari bake bo muri diaspora bavuga ko umutekano utahari eka n'ukuntu abatorwa kugira baserukire abandi byoca mu bundi buryo. Madame Ildegarde Niyonzima mungira ica muvuze
no muhumuriza ta nzu iri kirasha kuko abantu bose barafise uko babona ibintu kandi n'uburenganzira bwiwe ariko no musaba kugira ngo umuntu kuko arabafata nk'uko mengo abo bantu bo bari nk'abantu batumvikana kugira umuntu mu gice mushitseko uramwegera mukavugana na musaba rero ko nawe yoza mu gihugu hamakara ibintu ngene bimeze ari icashikiriza ari cyahanura akagihanura mugabo abari kure ntibayaga.
Madame Irankunda ani telefone yanyu isana yagoranye cyane rwose ariko nashaka kubaha karyo namwe kugira mugire ico muvuze ko biriko birashikizwa muri iki gihe ariho abantu benshi bashimye eka bikorwa by'abarundi babahanze bagiye mu Burundi kugira ngo bifatanye na leta y'u Burundi kugira ngo barabe imigambi y'iterambere ariko hariho nabavuze ko bafite amakenga atamutekano hari eka n'ukuntu abaserukira abandi batowe ijambo ni gwanyu mugira ico muvuze mukanya gato.
Ego nashaka kuvuga ko ivyo ni bisanzwe ariko boza ino mu Burundi bakabibona amaso kuyandi nibwo bagomba bumviriza abandi bantu nabone nyene nibazi no babibone.
Ndabona kanya katujanye madame Irankunda ni murakoze cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Turabashimiye namwe madame Ildegarde Niyonzima, turabashimiye namwe Japhet le gentil ku kanya mwato kugira ngo tuganire turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma na Fatou Kalala yadufashe kwigiranya ikiganiro turabifurije rero mwese umugoroba mwiza.